kugurure Zaburi 105, umutwe w'amajambo ni ngo harahiriwe uwizigira Uhoraho. Itangurana na Haleluya, Zaburi 106 umurongo wa mbere. Haleluya, mutima wanje nushime Uhoraho, nzokwama nshima Uhoraho nkiriho, nzokwama ndirimbira Imana yanje ishime ngihumeka. Ntimukishimira abahambaye cyangwa umwana w'umuntu n'umwe atacyoshobora gukiza. Imwe muziwe zimuvamwo akisubirira mu ivu ryiwe, uwo munsi nyene imigabo yiwe igashira. Murongo wa gatanu, hahirwa ufise Imana Yakobo kumutabazi wiwe akizigira Uhoraho Imana yiwe. Niwe yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, agumya ukuri gushitsa ibihe bidashira. Acira imanza imahazwa, agaburira abashonje ivyo kurya. Uhoraho niwe abohora imbohe, Uhoraho niwe ahumura impumyi, Uhoraho niwe yemesha abahetamye, Uhoraho niwe akunda abagororotsi. Uhoraho niwe azigama inyambukira, ashigikira impfuvi n'umupfakazi, ariko inzira y'abanyakibi arayigoreka. Uhoraho azorahangamye uko urungano zogenda rukurikira urundi. Imana yawe Siyoni zorihangamye ibi byose. Haleluya, ni Zaburi nziza wanditse. Zaburi avuga hano yasize ibyizigiro vyiwe kuhoraho, nako turashobora kwifatanya nawe tugashira ivyizigiro vyacu mu mana nzima. Aravuga hano ku murongo wa gatanu ngo hayigufise Imana Yakobo kumutabazi wiwe akizigira Uhoraho Imana yiwe. Kandi ndizera benda trabaski bacu ko ata wundi dufise twoshira ku ivyizigiro vyacu, ariko turashobora gushira ivyizigiro vyacu muri we. Ntitubwirizwa gushira ivyizigiro vyacu ku bakomeye cyangwa ku bantu badashobora kudufasha, kuko iyo impwemu zibavuyemo uwo munsi nyene n'imigambi yabo yose biheze, ibyabo biheze. Ariko turashobora gushira ivyizigiro vyacu mu Mana, kandi turazi yuko tuba turi mu mutekano. Twaba turi muri ino si cyangwa twayivuyemo, tuba dufite ivyizigiro bizima vy'ukuri, atari ivyo abantu batanga, ariko ivyizigiro Imana itanga. Kandi ushize ivyizigiro vyiwe muri we abafise umutekano muri kino gihe no mu gihoraho. Nico gituma benda tabakunda n'abashiki bacu kuno muhinga mu dushaka du twambaza Imana. Imana yacu ari nayo Mana yacu, ari nayo twashizemo ivyizigiro vyacu. Dushaka kuyihimbaza, tuyishime, tuyicubahiro, duhagure kugira ngo tubikorere hamwe twese. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye ive mu mitima no muri kano kanya. Turagushimiye Mwami, kuko tuzi uwo twizigiye. Mwami, turazi yuko ari we vyizigiro vyacu, kandi akaba ari we nkomezi zacu. Kandi turazi Mwami yuko dushize ivyizigiro vyacu muri wewe, kandi ko tudakurikira inzira zacu cyangwa imigambi yacu gusa, ariko dukurikira umugambi wawe. Kandi uwo mugambi wawe ushizeho gushika ibihe bidashira. Mwami turagushimiye, kandi kubwa ijambo ryawe ry'igiciro, kubwa kino gihe waduhaye muri no minsi. Turagushimiye kubwa umuco, turagushimiye kubwa ibintu byose. Mwami turanezerewe kubona turi abawe, no kuba twumva ko dufatanije n'abera bose batapfuye ariko ari bazima gushika mu guhoraho. Mwami bashyize ivyizigiro vyabo muri wewe, kandi barashobora uno munsi kubona ivyo bizeye, kuko haleluya. Mwami turizera bivuye mu mutima, ego bive mu mitima yacu nkuko nabo bizeye kuko nta wundi ariyo nta yindi hari haba mu izina rya kera cyangwa irishasha niwe watanguye kuva ku ntango kandi nuzoshika mu guhoraho cyo gituma tugwese icyubahiro no kuno muhingamo turanezerewe cyane kubona byanditswe hano ngo harahiriwe uwashyize ivizigiro by'umuntu Imana Yakobo mwami turashobora kuvuga yuko kutari ivizigiro byacu gusa ahubwo ni wewe mutabazi wacu mu minsi y'umubabaro y'ingorane izina ryawe ry'icyubahiro rihabwa icyubahiro wowe waremye ijuru n'isi uhabwa icyubahiro waremye ibibahari n'ibirimwo byose mwami ni wewe uhora uri umwizigirwa mwami twabisomye aho twebwe abantu tuba turabatizigirwa wowe uri uwo kwizigirwa izina ryawe nirihabwa icyubahiro amashimwe n'icyubahiro bigarukire wewe kuno muhinga mu mwami wo kwizigirwa tuje duce bugufi imbere yawe kandi turagusabye ngo uduhezagire uhezagire umukozi wawe intumwa yawe hezagire ijambo ryawe ribe rizane n'ubushobozi hagati yacu mwami nicyo cyifuzo cyacu kandi mwemu wawe ashobore gushikira ibyo afitiye uburenganzira izina ryawe ryiza ryera rihabwa icyubahiro mwami ushoboye byose byose ubishyize mu maboko yawe kandi natwe ubwacu twishyize mu maboko yawe tuzi yuko uza kuduha ibiruta ibyo dushobora kugusaba kandi dushobora kwiyumvira nushimwe mu izina rya Yesu amen amen twicare amashimwe abaye umwami wacu kubona dushobora kwizera kandi tuzi yuko ari uko nyine bimeze kandi kubona twashize ivyizigiro vyacu burundu rwose twabishize mu mwami yadukunze yavuganye natwe yashize muri twebwe ijambo nk'urubuto nk'isezerano kandi rizokwama ivyamwa ino mpera y'inga twararimbuye ku bintu vyiza cyane by'igiciro twakuye mu ijambo ry'Imana uno munsi ntituzaguteba ariko turajya gusoma kandi imirongo mike yo mu byanditswe mbere yuko twinjira twese hamwe mu masengesho kugira ngo dusabe Imana itume rino jambo ryayo ricika ukuri kuzima muri twebwe ntitube turi abantu gusa baryumvise gusa ariko dushobore kuririmbura mu mitima yacu kugira ngo Imana ishobore kugemeza ego mbere rishobora gucika ukuri muri twebwe ikintu kizima murongo wa mbere nasomye ejo ku mugoroba wari muri Mariko 12 wavuga ku bantu barungiswe n'abafarisayo n'intumwa za Herodi gereho bashika imbere y'umwami baravuze bati Mariko 12 umurongo wa 14 baravuga bati maze baramubwira bati mwigisha turazi yuko uri umunyakuri kandi kudatinya umuntu ku kigohe kudatinya ijunja ry'abantu ariko wigisha inzira y'Imana vyukuri amen aba bantu bashaka kubaza ibibazo by'imitego ariko kumbure babwirizwa bashaka kubikora bibavuye ko canke bitabavuye ko ntibashaka kubikora nibigira nkana ariko bashaka gushinga intahe barashinze intahe n'iminwa yabo bari imbere y'inyakuri nta kindi bashoboye kuvuga atari ivyamuraba vy'ukuri kuriwe mu butumwa bwiza ngo bwanditswe na Yohana harimo amajambo abiri nashaka gusoma twese turayazi mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 33 Yohana 3:33 haravuga ngo wemeye gushinga intaye kwiwe abateye igikumu ngo Imana ni yukuri umurongo wa 34 kuko w'Imana yatumye niwe avuga amajambo y'Imana twaravuze kandi kuri bino bintu ko abantu abantu bavuga ibyo bigeneye kandi twabyumvise mu gitabo cy'intangamarara. Iyo imwe muzi bavuyemo imigambi yabo nayo nyine biba biheranye nabo. Ariko dufashe umugambi w'Imana cyangwa integuro y'Imana, tubwirizwa kuvuga ko igihe cyari cyageze kuri Enoki, igihe cyari cyageze kuri Noa, igihe cyari cyageze kuri Aburahamu, kuri Isaka, kuri Yakobo, kuri Mose. Ego, mbega igihe Yosaya yagera, igihe kigeze, mbega byari biheze ku mugambi w'Imana. Oya, umugambi w'Imana warabandanije, kuko bari abantu b'Imana, bari bafite ubucuti n'Imana, kandi bavuze umugambi w'Imana bashinga intahe ivyo Uhoraho yari yabahishuriye. Umugambi w'Imana ntiwigeze ureka kubaho no kubandanya kubaho, kandi ntuzigera uhagarara. Imana irashitsa umugambi wayo, kandi dukeneye kuba agace k'uwo mugambi w'Imana, nk'uko vyagendeye abavugishwa n'Imana n'abantu b'Imana kuva kera cyane, mbere no ku mwami wacu igihe yabambwa. Abenshi bibajije yuko biheze, ariko ntiryari iherezo, ntivyari biheze, ahubwo yari intango nshasha. Ku Mana nta herezo, biguma bibandanya. Kandi turabona kandi ku ntumwa, intumwa imwe inyuma y'indi, imwe imwe, bose baragiye barajyanwa barapfa, ariko ku iherezo hanyuma hasigaye Yohana ari ku zinga cya Patimo, kandi niwe umwami wacu yeretse ibintu byavugishijwe, ibintu by'ubuvugishwa bifite agaciro kenshi cyane kuri twebwe muri kino gihe, kandi bidufitiye akamaro kanini cyane. Umwami wacu yarashinze intege yari ku isi mu buryo butandukanye, biranditswe hano muri Yohana 3:33 ngo uwemeye gushinga intahe kwiwe abateye igikumu ngo Imana ni iy'ukuri. Igihe Pawulo yandika mu cyezi cyandikiye Abaheburayo, akavuga ngo twegere intebe y'ubuntu dufise imitima y'ukuri itatwagiriza ikibi mu kwizera gushitse, kugira ngo dushobore guhabwa imbabazi kandi dushobore gutabarwa, nkuko byanditse mu Baheburayo 4:16. Rero ivyo bishobora kuba gusa muri bajya ukuri kw'Imana kwashoboye kwinjiramo. Nta muntu n'umwe w'umunyakuri muri we ubwiwe. Imana niyo yonyene y'ukuri, niyo nyakuri. Umuntu wese n'umubeshi, nk'uko byanditse mu Baroma 3:4. Ariko iyo ukuri kw'Imana kwatwinjiyemo, muri icyo gihe rero turashobora guhagarara imbere yayo muri uko kuri kw'Imana, maze tukumva cyangwa tukayitega ko ubutabazi. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana gice cy'indwi umurongo wa 17, ngo niyaba hari ugomba gukora ivyo uwo akunda azomenya izi nyigisho ko zavuye ku Mana canke ko mbivuga mvyigeneye. Mu 18, uvuga ivyo yigeneye aba yirondera icubahiro, ariko uwurondera icubahiro c'uwamutumye niwe w'ukuri, kandi ntakugabitanya kuba kuri muri we. Yesu yamye ashimangira avuga yuko yarungitswe avuye ku Mana, yarungitswe n'Imana, nk'uko avugishwa n'Imana bari barungitswe n'Imana, batumwe n'Imana. Yohana yari umuntu yatumwe n'Imana. Yesu yarabishimangiye aravuga ati uwantumye ari kumwe nanje, kandi ntiyansize jenyine kuko nama nkora ibimuhimbara nkuko byanditse muri Yohana 18:79 uko gutumwa n'Imana kuba gufatanye n'ijambo ry'Imana kandi kuba guhuye n'umugambi muri rusange w'Imana nta muvugishwa n'Imana numwe atarafatanye n'umugambi muri rusange w'Imana bavugishwa n'Imana bose kuva kuwa mbere gusha kuwa nyuma bari bafise umugabane kuvyo Imana yavuze cyangwa ivyo yavugishije abandi bantu imbere yuko nabo baza ni nako bimeze abamagawe kuvuga ubutumwa bwiza kuva igihe cy'Igorogota kuva igihe cya Golgota abo nabo nyine baronse umugabane kugikogwa Imana yabahaye kugikogwa c'Imana gutyo rero ibintu birumvikana Yohana 17:18 uvuga ivyo yigeneye abarondera icubahiro ciwe bwite kandi ibintu bishobora kuvugwa mu buryo butomoye kurusha hano igice cya kabiri cy'18 kiravuga ngo ariko urondera icubahiro c'uwa mutumye niwe w'ukuri gutumwa n'Imana biba bikenewe kugira ngo umuntu ashobore kuvuga mu izina ry'Uhoraho mu izina ry'umwami wacu kandi nta nkeka muri icyo gihe rero ntibiba ari ibintu biguhesha icyubahiro wewe muri icyo gihe ahubwo turasuzugurwa Pawulo nk'intumwa ikomeye yaravuze ngo twebwe intumwa ngo twe twari abantu bari nyuma y'abandi dufatwa nk'abantu atacu bamaze ikuburiro nk'uko byanditse mu Korinto bambere gice cya 4:13 nta muntu ashobora kwiteka yuko azohabwa ivyubahiro muri bino bintu vy'Imana azoba yihenze igihe nticyashika ibihe ibintu byo kwitsi n'ivyahera tuzoje twinjira mu bwiza bwo mwijuru muri cyo gihe rero niho ibintu bizohinduka hano ku isi nta na kimwe dufise ntacyo duhuriye ko n'ivyubahiro ahubwo tubwirizwa guca mu gusuzugurwa mu kuvugwa nabi mu gutukwa mu bintu byose kandi umwami aravuga ngo hahiriwe abaca muri ivyo bintu byose kuko uko niko vyagendeye abavugishwa n'Imana bose nkuko byanditse muri Matayo 5:12 sinshaka kuvuga nibyo nigeneye kandi ndizera yuko na mwene Abrahamu na wenyine ntiyavuze ivyo yigeneye ndemera neza cyane ndizera neza gose ko Imana yavuze icishije muri mwene Abrahamu ntiyarondeye icubahiro ciwe mwene Abrahamu kuko yari kuba yabwiye abantu ivyo bari bamaze kumva kuva kera yari kuba yabwiye abantu ivyo bari bakeneye kubananya bumva gushika uno munsi mwene Abrahamu yagize abansi benshi ntiyavuze ivyo abantu bari bakeneye kumva kubw'ivyo rero turashima Imana kuko hariho abantu benshi cyangwa hariho abantu bameze nk'uko ari abantu bameze nk'uko umwe wese araba ijwi giwe bwite ariko ntaraba ijwi ry'Imana rero dushimira umwami wacu kubona yaramurungitse imbere y'ukuza kwa kabiri kwiwe kubera yarungitse umuntu agorora ibintu bihengamye agorora ibintu byaguye aka ibintu biri haza akabiduza hejuru kugira ngo ubwoko buroranye buzosubire guhagarara imbere y'umwami buzosubire guhagarara imbere y'umwami wacu Yohana 17:18 uvuga ivyo yigeneye abarondera icubahiro ciwe kandi nimba rino jambo ari ry'ukuri kandi turavyizera abavuga ivyo bigeneye baba barondera gusa ivyubahiro vyabo rero umwami aravuga mu gice cya 2:18 Yohana 17 gice cya kabiri ngo ariko urondera icubahiro cy'uwamutumye niwe w'ukuri Reka rero tusome ni mirongo ibiri mu bya ijoro Yohana. Ibiri cyangwa itatu mu bya ijoro Yohana. Imirongo ibiri iri mu gice cya gatatu bya ijoro Yohana gice cya gatatu murongo w'indwi. Wandike mu mareka w'isengero gi Philadelphia uti wera ukuri ufise urufunguzo kwa Dawidi ugura ntihagire uwugara kandi uwugara ntihagire uwugurura uwugara ntihagire uwugurura. Hano turabona iri jambo ngo ino mvugo ngo ngukuniko uwera agize canke ngo utuwera ukuri niko agize ukuri mukuri havamwo gusa hasohokamwo gusa ukuri havamwo gusa ukuri kandi nkuko twese dukomoka kuri Adam mu buryo bw'umubiri ni nako mu buryo bw'imwe mu twese tukomoka kuri Adam wa kabiri ariwe Kristo bihuye n'ukuri kw'Imana kwahishuwe muri we Kristo. Ukuniko uwera agize ukuri byashobora na gatatu murongo w'indwi. Si ukuri gusa ariko niwe kuri niwe ukuri. Twarabivuze je ku mugoroba muri Yohana wa mbere gica gatanu murongo wa mirongo ibiri ngo turi mu yukuri mu mwana wayo niwe mana yukuri n'ubugingo budashira. Tubwirizwa kubimenya tubwirizwa kwifata nkaho turi ukuri kw'Imana ibintu bizima by'Imana. Nimba turi mu gukekeranya kubijanye n'ibituranga mu buryo bw'imwemu muri icyo gihe Imana ntizoshobora gukora na vinshi na twebwe. Tubwirizwa kumenya abo turi bo kandi tukamenya icyo turi n'icyo Imana yatugeneye. Amen. Mu buryo bw'umubiri turashobora twese kuvuga umwidondoro wacu tukavuga abo turi kandi nibyo twita karangamuntu. Pawulo yarandika ko akavuga ngo uwo mwidondoro wakozwe na mwe mu n'ubushobozi ariko Imana ikeneye yuko dutahura igihe neko dutahura ibituranga mu buryo bw'imwemu. Imana ikeneye yuko tumenya abo turi bo ikeneye yuko ikeneye kutugirira icyizere kandi ishobore kuduharura mu bo ifise natwe ubwacu dushaka kuyizigira. Umwami wacu Mwami Imana yacu yarashoboye kuvuga Mwami wacu yarashoboye kuvuga ati Imana yama imwumva kuko akora ibiyihimbara. Nimba natwe turi mu yukuri nk'abahungu n'abakobwa b'Imana kandi uku kuri kw'Imana kukaba kwaratunyengetere kwa twinjiramwo muri icyo gihe rero kuri twebwe ntibiba bikiri ibintu by'amajambo ariko biba ari ibintu bizima by'Imana kuri kuzima. Muri icyo gihe rero ntituri gusa mu bwami bw'Imana ahubwo ubwami bw'Imana nabwo buba buri muri twebwe. Amen. Ku iherezo ry'iminsi yacu bizogaragara yuko tutirukiye ubusa ko tutumviye ijambo ry'Imana ubusa cyangwa tutarivugiye ubusa naryo tutagishirije ubusa ariko ko ijambo ry'Imana muri kino gihe rizoshitsa muri kino gihe rizoshitsa icyatumye rirungikwa. Byaje Yohana gatatu murongo w'indwi ngo utuwera ukuri uku ni kwagize ufize urufunguzo rwa Dawidi uwugura ntihagire uwugara kandi uwugara ntihagire uwugurura. Hano turibuka ijambo ry'ububasha umwami wacu yavuze ngo icyo muzobohora ku isi kizoba kibohowe mu ijuru naho nyene, kandi icyo muzoboha ku isi kizoba kiboshwe no mu ijuru, nkuko byanditse muri 3:16. Ububasha buva ku Mana mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Muri abo bantu bashyize ibyizigiro byabo atari mu bantu, ariko babishyize mu Mana. Abo ntibazigera bamaramara, ahubwo bazohezagigwa. Amen. Imana ni ukuri, Imana ni ukuri, ijambo ryayo naryo nyine ni ry'ukuri kandi ni ryera. Ni Imana ni yera kandi ni ukuri. Amen. Nishobora ntibigishobotse kwihindura ijambo ryayo. Ivyo yavuze biguma ari uko nyene. Mu byashyo Yohana 13:14 haravuga ngo, haranditse ngo, byashyo Yohana 13:14 haravuga ngo, wandike mu mareka w'ishengero ugira Udikia utuwiyita amen icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri inkomoko y'ibyaremwe n'Imana. Turamaze kuvuga kuri bino bintu ngo uwiyita amen, ugushyitswa cyangwa indunduro, uwo byose bihuriramo maze bigashobora gushitwa ku iherezo cyangwa kugutunganywa. Ngo uwiyita amen avuze ibikurikira. Twese turashobora kuvuga tuti amen, ariko we ni amen, niwe amen. Turashobora kuvuga amen, ariko we niwe amen. Ngo kuniko uwiyita amen avuze. Dusomye mu Bikorinto ba 2:21 haravuga ibi bikurikira. Bikorinto ba 2:21 ivimana sezeranye uko bingana muri we niho ego meriri, nico gituma ari we adutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ishimishwe natwe. Niwe ego kandi niwe amen. Muri we harimo ugushitwa kw'ibintu. Ngo kuniko uwita amen agize. Amen bisigura ngo nibibe uko nyene, kandi niko bimeze. Jambo wenyene ubwiwe niko agize, kandi uwo ijambo ryose rishobora gushitswa biciye muri we. Kandi nta cyanditswe na kime kizokorokera hasi, nta sezerano na rimwe rizosigara ridashikijwe. Mbega yasa amajambo, ibi si ibintu byizaga yemwe bivuye mu ijambo ry'Imana. Uku niko uwera agize uw'ukuri, hanyuma kandi ngo uku niko uwiyita amen agize. Izi mvugo zakoreshejwe hano canke ano majambo ntiyari gushobora kwandikwa mu vyete vyandikiwe ano mashengero 6 abanziriza iki kindwi, vyandikwa gusa mu ishengero rigirindwi, mu cete kigirindwi cy'ishengero, aho ibintu vyose bisozeregwa, aho badatangura, ahubwo aho vyose bisozeregwa. Ngo uku niko uwita amen agize, aho vyose bicika ukuri, vyose bigasozegwa. Ngo niko agize, ngo niko avuze, atari mu cete ca mbere, atari mu cete ca kabiri, ca gatatu canke ca kane, ariko mu cete c'ishengero rya nyuma, mu ishengero rigirindwi, mu cete kigirindwi candikiwe ishengero, icete candikiwe ishengero gira Udikia atwidondora nka amen. Uwo vyose bironka ugushitswa kwavyo, ugusozegwa. Ngo icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. turamaze kuvuga kandi kuri bino bintu. Watanguye ni nawe azosozera. Uwavuze ni nawe nyene abera maso ijambo ryiwe kugira ngo arishitse, kuko ijambo ryiwe ntirigizwe n'ibintu byavugiye mu kirere gutyo gusa, ariko ijambo ryiwe ririmwo amasezerano ategerezwa gushitswa. Kandi ni muri kino cete cya nyuma, icete cyandikishe ngo gira Laodikia, niho havugwa uko ishengero rimeze. Byashyo rana gishaka 3:17, kukuvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ntacyo nkenye. Ariko imbere y'inyonga z'Imana twese turi abantu bateye ikigongwe, nta n'umwe avamwo. Canke umuntu ushobora kuvuga ngo ashobora kuza ngo avuge ngo rino jambo ngo sije riraba, ubivuga canke uyu ubivuga ivyo abaciri ruhande y'ukuri arengana, kandi ntazona ashobora no gufashwa kuko abona yuko imfashanyo atakimaze. Ariko hano niho havugwa ngo ndakugira inama ungure ko umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Vyashona na 3:18. Hano ntihavugwa ngo iminwa ngo usige ku minwa canke ngo usige ku rurimi, ariko havugwa amaso niyo abwirizwa gusigwa, gushigwa ku muti. Turamaze kubivuga ko abantu benshi barashobora kuvuga bafite gusigwa kwinshi, ariko nta gusigwa bafise, ahubwo baca iruhande y'iby'Imana barengana. Hano n'ugusiga umuti ku maso, kubera iki? Twarashomeze ku mugoroba ijambo rivuga kuberekwa ku bantu berekwa bavugishwa n'Imana, turi mu gihe cyavugishijwe. Amen. Hano rero si ibintu byo gupfa kuvuga gusa, umuntu agakomanya iminwa gusa, umuntu agapfa gukomanya iminwa gusa, ahubwo n'ugushobora kubona ibyavugishijwe, kubona nk'abavugishwa, gushobora kubona neza, dushobore guhabwa kubona nk'uko abavugishwa babonye ivyo umuvugishwa n'Imana yabonye. Mega turabitahura ni vya ngombwa cyane, kuko ivyumviro byacu byite ku ijambo ry'Imana nta numwe bizoteza imbere, ahubwo uko bimeze bica bidushira kure y'intumbero. Tubwirizwa kugira ivyumviro vy'Imana vyashyira 3:18 ngo ungure ko umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Kandi hano duca twibuka ku ijambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igihe abanyabwenge b'ivyanditswe baza aho Yesu ari bakamubwira ngo ushaka kuvuga yuko natwe turi mpumyi, nkuko byanditswe muri Yohana 9:40. Atayishura ku 8:41 akavuga ngo iyo mwari mpumyi nta cyamwe mufise, ariko noneho muvuga muti turabona icyaha cyanyu cyamaho. Birashoboka yuko niyo umuntu ari imbere ya Yesu aho ariko aravugira hahishura ijambo ryiwe n'ukugomba kwiwe, birashoboka yuko abantu babaho ariko bihenda mu buryo bw'impwemu, bakibaza ngo rabona neza kumbe batabona. Kandi ibyo ntibishoboka. Uri imbere ya Yesu, uri mu nyonga za Yesu, nta muntu umwe abasigaye abona cyangwa yumva. Abantu bose baca ntibasura kubona cyangwa ngo ahubwo duce dusigara duhanga amaso gusa ivyo ariko aravuga n'ibyo ariko arayishura. Uku niko wita amen agize avuze icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri. Akenshi twarashimangiye ko twebwe twizera ko umwami ari nawe agendera mu biterekwa kw'amatara, muri kime cy'agiterekwa kw'amatara cy'izahabu, ko ari we avuga kandi ari we akora mu ishengero ryiwe. Kandi turindiriye cyane mvuge nti ntiturindiriye ubusa, turindiriye ugushitswa kw'amasezerano yiwe, amasezerano yaduhaye mu ijambo ryiwe. Tuyatwaye mu mitima yacu, kandi turazi yuko Imana ibera maso ayo masezerano kugira ngo iyashitse igihe nicagera, ngo ashobore kuba ukuri nta kigoro dushiramo. Kandi turashobora kuvuga tuti sinzi, cyangwa tukavuga tuti siko ntazicyitwa umugabo, none ivyo bizogenda gute? Nka kumwe Maria yavuga, akaroro Maria, mwe muyerazwa kuri wewe, maze ubushobozi bwisumba byose buzogutwikiriza igitutu ciwe. Nico gituma umwana uzovyara zitwa umwana wisumba byose, ngo vyanditse muri Luka umurongo wa 35, ngo harahiriwe umuntu atazi ibintu by'abantu, harahiriwe umuntu, harahiriwe abantu bakira gusa muri we ijambo ritagira karohe ririmo amasezerano. Abo nibo bazohabwa impera kubona bararindiriye. Tuzosanga kurindira hari icyo byamaze, kuvyitega hari icyo byamaze. Turashobora rero kwerekana ibintu bimwe bimwe by'abantu, turashobora kumera nk'abatangaza abantu, mbega bizogenda gute, ivyo byose nivyarangira, nivyo wasoze ko bizogenda gute, mbega muri cyo gice yatugira gute ivyo bintu byose nivyahera, mbega tuzoba turi hehe, ivyo bitube kure. Uvuga amajambo y'Imana aba yarungitswe n'Imana, kandi turazi yuko tudashobora kuyashita twebwe ubwacu, ariko turashobora kuyavuga, kandi tukizera n'imitima yacu yose, kandi tukitega yuko ashitswa, kandi tukitega yuko ashika. Gusha ku munsi wa nyuma, ku munsi w'iherezo, tuzokwama twanka, turahire twanka gukora ikintu, twanke gukora ikintu cyacu bwite mu bwami bw'Imana. Tuzovyanka gusha ku munsi wa nyuma, gusha ku munsi wa nyuma tuzitega yuko umwami wacu ashitsa ivyo asezeranye bihuje n'ijambo ryiwe mu ishengero, kandi akoresha ishengero. Amen. Igihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, abenshi ntibashoboye kurindira. Umwe muri bo yigize ikintu kidasanzwe, acafata umugwi w'abantu abajyana mu bugaragwa, atatuma abantu bajya mu madidane. Ariko abiwe abari barindira guhumurizwa kw'Abisirayeli barashoboye kwihangana, bararindira gushikaho isaha y'Imana yashitse. Natwebwe tuzokora gutyo nyene kubw'ubuntu, tuzihangana ariko tufise ukwizera gushitse, tudakekeranya, tutanyiganga. Tuzofata tutarekura ivyo umwami yavuze vyose, kandi kuri wa mugwi umwe uzoja mu mazimano y'ubukwe, ehe, ivyanditswe mu vyaje Yohana 19 igice cya nyuma cy'umurongo w'icyenda, byahishura Yohana 19 igice cya kabiri cy'umurongo w'icyenda, haravuga ngo ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Nta kindi kintu dushaka kitari amajambo y'ukuri y'Imana, kandi ntidushobora kuja kure y'iby'Imana yahishuye, ntidushobora kurengera iby'Imana yahishuye. Ntitwigera tubikora twebwe ubwacu, nta bintu duheza ngo twigenere twebwe ubwacu. Nimba rero tutaja kure y'iby'Imana yahishuye, ni kubera ko mwe muw'Imana atatwemerera kurenga ku vyanditswe mu ijambo, natwemerera kurenga ivyahishuwe na mwe hamwe n'ivyavuzwe mu butumwa bwa nyuma. Ivyo si wewe bivako, si jewe bivako, ni mwe muw'Imana muri twebwe atubohera ku ijambo ry'Imana. Kandi umuntu abohewe ku ijambo ry'Imana n'umuntu aba abohowe na mwemu. Umuntu nk'uyo abari mwidegemvyo mu mpemu yiwe abari mu mwidegemvyo wabana b'Imana isobanuro z'abantu zose nubuja nubuja nukuba imbohe y'abantu Imana nikeneye umuntu wo gusobanura ibintu yaravuze kandi twarakiriye amajambo yayo kandi amajambo yayo arimo amasezerano yose yanditswe mu ijambo ry'Imana kandi turayizera n'imitima yacu yose ego kandi turazi neza ko Imana idashobora kongera ku kintu na kimwe kandi nta na kimwe izongera ku byo yavuze kuko uko niko vyanditswe ntagire ico mwongera ku majambo yayo kandi ntagire nico mukurako uko kutugabisha rero ni kwanditswe gusa mu migani ariko kandi kwanditswe no mu gitabo cy'anyuma cyo muri bibiliya byaje rero hana 22:18-35 kandi turashima Imana kubw'ivyo dukeneye kuba umugeni jambo isengero jambo ivyo nitubikora canke ngo tubirindire twigire mu maso reka tubikore dufite imitima ishima nkuko Mariya abikoze ngo umutima wanje ubugingo bwanje butazira umwami Imana umutima wanje unezerewe Imana umukiza wanje kuko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo nkuko byanditswe muri Luka 1:46 bakundwa ninako bimeze ku bantu b'Imana muri kino gihe Imana igwanya bibona ariko agirira imbabazi abaciye bugufi mu byanditswe muri Yakobo 4:6 nico gituma nitwasenga uyu munsi dushimira umwami tumwizigiye dufite ubushize bw'amanga dufite ukwizera gushitse atari uko gusa yavuganye natwe nkiyo kwizigirwa kandi yukuri ariko kandi kuberako we nkuwo kwizigirwa kandi nk'ukuri azoshitsa ivyavuzwe azobishira mu ngiro bicike ukuri kw'Imana kandi nkuko twabivuze kuno muhingamo canke mu gitondo nimba abantu b'Imana bariswe Imana ntoya mizeno rya kera kubera ko ijambo ryari ryajiribagana nako turashobora gusubiramwo ivyo Imana yanditse ivyo Paulo yanditse akavuga ngo turi ubwoko bw'Imana Kristo niwe ntango Kristo niwe ntango yivyaremwe n'Imana twese twavyawe cyo kimwe twavyawe nari ijambo nyene twavyawe n'urya mwe munyene kandi twavyawe ubwa kabiri kubw'ivyizigiro bizima kubw'ubuntu bw'Imana yacu nico gituma dufite ivyizigiro kandi dufite ubushize bw'amanga mu mana yacu nibigwize amen nitugirira ubuntu buri mwanya naho vyoca mu bintu bitandukanye bigoye dushobore kumenya neza ko dutwaye amasezerano y'Imana kandi mu nkundi ndababwire cyangwa ndababaze ikibazo mu gusozera mwibaza yuko umwami wacu yamanutse ikuzimu ahinda gashitsi ntimwigere muvyizera ntimunavyibaze mwibaza yuko yagize ubwoba imbere y'urupfu cyangwa atinya kuzimu cyangwa wa mugwanizi mbega ntivyanditswe Dawidi none ntiyari yaravuze avugishwe namwe mu Imana ngo sinzokundira uwera wanjye ngo abone kubora kandi ngo sinakumenyesheje inzira y'ubugingo amasezerano mbega ntiyari yanditswe avuga ivyiwe ni vyukuri kandi biciye mwayo masezerano yaciye amanuka mbega ntivyanditswe yuko yazanye iminyago kandi ko yahaye ingabire abantu mbega ntivyari vyanditswe ivyo none siwe vyaraba siwe vyavuga mbega none yatinye iki yari ijambo yagaragaye mu buryo bw'umubiri kandi amasezerano yose yo mu ijambo yashikijwe muri we kuva ku kuvuka kwiwe ubuzima bwe bwose biciye mu ibango ryo ry'ubukozi imibabaro yiwe urupfu rwiwe igihe amanuka ikuzimu ukuzuka kwiwe ukuja mu ijuru kwiwe hose hari amasezerano yari karashitswa muri we amen sinako bimeze kuri twebwe none mbega tubwirizwa kwizigira twebwe ubwacu mbega twizigire twebwe ubwacu muri cyo gihe twoba turi abantu bagowe twoba turi abatindi twoba turi abatindi ba nyuma bakene ba nyuma bagowe cyane mbega turi ko twuba mbega dushize ivyizigiro muri yinde twebwe twubatse kandi dushize ivyizigiro mu mana nzima n'amasezerano yiwe nk'uko yashikijwe ku mutwe ariwe Kristo ni nako azoshitswa mu zindi ngingo zose z'umubiri warupfuwe uruboyi rwawe ruri hehe warupfuwe insinzi yawe iri hehe umwami wacu yarashikije amasezerano yose yanditswe kuri we twategerezwa mbega none nitwabwirizwa kugira ivyo vyizigiro nyene ko kubona amasezerano yose Imana yahaye abantu bayo ko azoshitswa muri twebwe ivyanditswe ntibishobora kudashitswa ntibishobora gukorokera hasi amen ivyo Imana yavuze bihoraho umwami wacu nuwo kwizigirwa kandi nicabona cukuri niwe amen muri we byose niho bishikira muri we niho byose bisozeregwa turabishimira Imana kandi niduhe nishobore kuduha kugira umugabane kuri ivyo bintu izina giwe gera rihabwa icyubahiro kandi rishimwe amen turagushimiye kuko wari hano mu bushobozi wagaragaye mu bushobozi turagushimiye kubwira mpera yinga turagushimiye kubwira ijambo ryose mwami iryo watubwiye turagushimiye bivuye mu mutima kubwivyo ewe mwami imitima yacu yavyakiriye nivyame ivyamwa gushika mu guhoraho mwami turagushimiye mwami kubona wavuganye natwe neza cyane kubona ufise umugambi turagushimiye kubona uri mu mugambi wawe mwami kandi ko byose bibwiriza kukumvira mwami haleluya ewe Yesu mbega tukubwira iki kandi niwakire icubahiro ishimwe no guhimbazwa mwami bivuye mu mitima yacu n'iminwa yacu twebwe twese kandi agusavye cyane kugira ngo uhezagire bene data n'abashiki bacu bose abaje kumva ijambo ryawe mwami ntankeka bari bafite icyifuzo mu mitima yabo cyo kwakira ijambo ryawe bari bafite inzara n'inyota ntubahezagire imitima yabo kandi uhezagira imitima yabo kandi umara inyota bafise ndagushimiye kandi ndagusabye ngo ubane nabo mu nzira bataha kandi ubane natwe ego mu minsi iri imbere mwami mwami dushaka kuguma duhanze amaso wewe no kubikorwa uri kurakora duhanga amaso ibyo uri kurakora kuko twizera imitima yacu yose yuko uzokwishura mu buryo bw'ubushobozi mwami haleluya uhabwe icubahiro ushimwe uhimbazwe mwami dushaka kwihuta ngo turarindiriye mwami gushikaho tuzokwibonera ibyo twizeye haleluya amashimwe n'icubahiro bibi vyawe mwagazi w'intama ubu n'ibihe bidashira haleluya amen.